amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Ndabaramukije mwese mukunda amakuru y'iwacu muyasanga kuri wezi 3 akaburungi wacu akarongo Burundi akaburungu oruge turi kwa 16 nyakanga umwaka w'2019 muri kumwe na Emery Kwizera kaze mwese izindi zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Muri Kenya ho baherutse kuba ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'abanyapolitike batavuga rumwe nayo bari hanze y'igihugu bagize urunani Senared. Intebe ijana zahawe ishure shingiro rya Gasenyi ya kabiri iri muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura kubera ubukene bw'intebe abanyeshure bahora biga bicaye hasi. Mu bumanuko bw'igihugu havugwa irekugwa ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi bahora bapfunzwe bagirizwa kugumuka none barekuwe. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwaye. Kaze mwido nido jaya makuru na inda bivuze muri bikuru biyagize hoba hamaze kuba ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'abanyapolitike batavuga rumwe nayo bari hanze y'igihugu bagize urunani Senared. Amakuru Kwizera Duvise yemeza ko izo mpande zibiri zaganiriye ku bijanye n'ingene abanyapolitike cyo kimwe n'abatari abanyapolitike bahunze botahuka mu gihugu. Ibijanye n'uko abakurikiranwa n'ubutungane bokorwa ko imitahe bikaba biri mu byahavugiwe ido nido na Christine Kamikazi.
Amakuru y'ukwizera ikinyamakuru iwacu gifise nuko uwo mubonano wahuje leta y'u Burundi nabo mu runani Senared rurikiyemwo abanyapolitike batavuganwe na leta wamaze iminsi 3 bakaba babonanye kuva ku igenekerezo rya 30 myandagaro kugera ku rya 2 nyakanga uno mwaka turimwo. Ayo makuru y'ukwizera avuga ko izo mpande uko ari zibiri zahuriye i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Urunani Senared rukaba ngo rwari rwaserukiwe n'abantu bane nayo leta y'u Burundi yari yaserukiwe n'abantu indwi. Amakuru dufise yemeza kandi ko baganiriye kubijanye n'ivyokogwa kugira ngo abanyapolitike cyo kimwe n'abatari abanyapolitike bari mu buhungiro batahuke. Muri ivyo hakaba harimwo gukura ko imitahe abanyapolitike canke abaserukira ibinyamakuru hamwe nabo mu mashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike bakurikirana n'ubutungane gutahukana impunzi hamwe n'ibijanye n'amatungo yafashwe. Harimo kandi ikibazo kijanye no kurekura abafungiwe imvo za politike, ibibazo bijanye na politike hamwe n'umutekano. Ayo makuru dufise y'ukwizera yemeza ko abari muri uyo mubonano bahavuye bagize ico bumvikanye. Abagiye baserukira leta bakaba ngo batahukanye icegeranyo c'ivyo bashitseko kugira ngo bagishikirize abajeje ico kibazo. Uyo mubonano hagati ya leta nabo batavuga rumwe ukaba wabaye mu ibanga ntangere, ndetse mu bari bawitavye ku mpande zose nta numwe aracira hasi vyahavugiwe.
Christine Kamikazi tukivuga ivyo ya politike indongozi z'umugambwe rade buzemeza ko umugambwe uzoja mu matora uri mu runani rumwe n'iyindi migambwe. Jean Dodier Mutabazi asigura ko ugo runani ruriko rurashingwa ruzoba rurimwe imigambwe itandukanye avuga nka MSP inkinzo hamwe n'umugambwe Florina. Ivyo yabishikirije kuri w'Imana muri komine Mugwi intara ya Cibitoki aho yari yagiye kubonana n'abanywanyi biwe. Jean Dodier Mutabazi arongoye umugambwe rade.
Uyu munsi rero twagendeye muri komine Mugwi kuramutsa abanywanyi kugira ngo tubashikirize imigabo n'imigambi y'urunani tuzuba turimwo mu 2020. Tukaba dufatiyeho akaryo ko gusaba abarundi batarijukira ugo runani dushaka kuzoshinga kurengo ruje mu matora yuko kwijukira ugo runani harimwo umugambwe w'inkade w'ikigwaradebu, harimwo MSD inkinzo, harimwo Florina n'iyindi. Ni imigambwe ikomoka kuri Ndadayemekyoro, ni imigambwe ikomoka kuri Gahuturemi eka no kuri kwa Gasore twashimye kuja hamwe. Tukaba rero tuzoheza tugakwiragiza iyo migambi hose kandi tukaba twizeye ko tuzoronka ikibanza gishimishije mu maprovense yose y'u Burundi. Turizeye yuko hose tuzoshora kuronka amajwi, turizeye yuko ikibanza tuzoronka muri ubwo runani turiko turashinga uyu munsi tuzoheza tukaronka ikibanza ciza.
Tubibutse ko amakuru iwacu tuyabaronsa mutwandikiye mu kaya dusaba kuri nomero WhatsApp 76 2 4.
Amakuru y'iwacu.
tubandanirize mu ndero intebe ijana ziramaze gutangwa ku ishure shingiro Gasenyi ya kabiri iri muri zone Gihosha mu gisagara cha Bujumbura ni nyuma yaho iryo shure ryari rifise ikibazo c'ubukene bw'intebe z'abanyeshure abanyeshure bo mu masomero atandatu kuri 13 agize iryo shure bakaba bose biga bicaye hasi kuva uyu mwaka w'ishure utanguye ubuyobozi bw'iryo shure buvuga ko muri rusangi ishure burongoye rikeneye intebe ijana na 180 idoni ido na shimene mani rakiza.
Mugatondo kuri wa mbere nk'isaha 5 ishure shingiro Gasenyi ya kabiri rimwe zone Gihosha yari maze kuronka intebe 50 zatanzwe n'ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura. Izo ntebe zikaba zaciye zigabugwa mu masomero abiri. Abanyeshuri baronkejwe izo ntebe inyuma y'indwi zibiri hafi bicara hasi bariruhutsa.
Cyane ryohewe ku gisoso. Nje ndiyumva neza iyo nicaye hasi numva ndushe. Numva neza. Niyumva neza kubera abanza n'intebe zishasha. Bana wa nicara hasi n'umunsi nanezere nicaye ku ntebe. Ahora bingora cyane. Sanga nanditse nabi.
Reka no ku ruhande rw'abigisha akanyamuneza kari kose.
Nukuri numva nezerewe cyane rwose sinzi ngene nabivuga kubera iyi yagira kabiri kwigisha abana bicaye hasi ku isima byari bigoye kugira ngo abana ushobore kubaraba ubizi n'utabizi bicaye hasi kandi byagorana kugira ngo nawe ugume wunama baca banayogora rwose kubera bicaye hasi baruha imigongo gasanga bararyamye gasanga barakitse rubavu barubitsinda kubera barushya igisusu kandi byatahurika.
Iruhande y'izo ntebe 50 twasanze zatanzwe kuri iryo shure ku muhinga mukuru wa mbere nyene umuyobozi w'ishure Jean Claude Ntihabose yemeza ko izindi 50 zasubiye gutangwa ariko naho biri uko ngo ntibarakwiza kuko intebe zikenewe kuri iryo shure zingana n'ijana 180. Izo ntebe ziriko zitangwa mu gihe kuva uyu mwaka w'ishure 2019 ushira 2020 utanguye kuri iryo shure nshingiro Gasenyi ya kabiri muri zone Gihosha hano mu gisagara ca Bujumbura amasomero ashika 6 abanyeshure bakaba bahora biga bicaye hasi. Isomero rimwe rimwe rikaba riharugwamo abanyeshure barenga 50. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura bwemeza ko bwakoresheje intebe 350 zizotangwa ku mashuri atandukanye afise ibibazo by'ubukene bw'intebe.
Arakoze Shimene Mani rakiza. Tugiye mu manuko bw'igihugu abantu 8 basengera mu ishengero ry'abadivantiste bari bahagaritswe ku munsi wa 6 w'indwi yaraye irangiye barikuwe kuri uyu wa mbere bakaba bari bafashwe bagirizwa kugumuka kuko banse umurongozi wabo mushasha murumonge n'inkuru ya Felix Nzorubonanya.
Abagabo indwi n'umukenyezi umwe bose bafise bibiliya mu ntoki nibo bakuwe mu gashami polisi murumonge ku muhingamo wo kuri umunsi wa mbere bose bakaba ari abakristo bo mu ishingiro rya Adventiste ry'umunsi w'indwi cyo ngaha murumonge bari bafashwe ku munsi wa 6 bita w'isabato igihe bari bagiye gusenga ku rushengero rwabo ruri muri quartier Ngayamba mu gisagara cya Rumonge ariko ngo bagasanga hari umuyobozi mushasha w'iryo shengero nibo nabo ngo bakaba bahira barenga ko badashobora kwinjira mu rusengero n'umurongozi adasohotse. Igipolisi cyari ngaho cyagiye kibasaba ati abemera gusenga ntibinjire abatemera nabo bace bataha nabo ngo nabo bace bahitamo gutaha basubira mu mihana iwabo. Rero ngo igipolisi cyagiye kibasanga mu nzira gica kirabafata kirabafunga abo rero bose ko barekuwe bakaba baje gusanganirwa n'abandi bakristu b'urusengero ku biro by'igipolisi murumonge umwe muri bo bakaba batumije ko batarota baza gusenga aho hantu uwo murongozi ariko ari wakirongoye bakavuga ko bazobananiriza basenga bari muhira ngo kuko umuyobozi mushasha yashyizweho n'ubuyobozi butemewe n'abakristu bo mu ishengero rya Adventiste umunsi w'indwi bagasaba rero kububaha amahoro no bakabana bisenga bari muhira ngo kuko ubwo burongozi batabwemera. Hariho mukamenya yuko icyo gihe kuwa 6 igipolisi cyari kinoje ari cyinshi hafi iryo shengero kugira ngo ntihazaba intureka byashika mu gipolisi. Rero ntibashoboye kumenya igituma bari bafashe n'igituma batumye uno munsi babarekura ariko ibyagaragaye cyo nuko twabona abantu benshi ku gipolisi b'abakristu iryo shengero bari baje gusanganira abo bari kuwe murumonge Felix Nzorubonanya iwacu.
Arakoze Felix Nzorubonanya. Turangirize amakuru yo kuri uno wa mbere tuvuga iby'amagara y'abantu aho kuri uyu wa mbere hatangujwe inama y'igihugu ijanye n'amagara y'abantu. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu asigura ko muri iyo nama izomara iminsi 3 kazoba kajyo ko guhanahana ibyumviro ku bijanye n'umugambi wa leta w'uko umunyagihugu wese yoshobora kwivuza bitamugoye leta ikaba ngo izokwerekana aho igejeje gushyira mu ngiro iryo hangiro. Tade Ndikumana n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu
turafise ihangiro ryo gushikiraho umene gihugu wese bashobora kuyivuza atavunitse byo bisaba ibintu byinshi twego umushikiranganje cyose twenyene go bishobora cyo gituma twashimye yuko nkuko ari ntumbero y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe na OMS yuko igihugu cyose cyereka abajejwe igisata cy'amagara y'abantu abafise uruhara mu bushikiranganje butandukanye abaserukira abene gihugu eka mbere n'abajeje intwaro tukibagiye abasanzwe bashigisha imigambi ya leta kugira ngo tuvugire hamwe twerekane ivyo tumaze gushikako ivyo leta y'u Burundi imaze gushikako nabo bagira ico baterereye kugira ngo iyo migambi ya leta ije mu ngiro hariho vuga ibisata bikurutu tuzorabira hamwe hariho ngicerekeye ibintu byose bifasha kugira ngo amagara y'abene gihugu agende neza nibyoza biva hanze bushikiranganje biratuma abimagara y'abene gihugu atagenda neza hanyuma hariho n'uburyo ukenewe tuzobereka uburyo leta yashizemo muri iyo migambi hanyuma nabo bagira ico baterereye kandi hariho rero ibisata bitandukanye muzogenda muri kurikirana no vuga ibyerekeye amagara meza yavye n'ibibondo ibyerekeye gufungura neza ibyerekeye no vuga ko abene gihugu bashikira ivuriro batavunitse kandi bakaronka imiti myiza ivyo byose ro biza mu ntumbero ya leta yuko umene gihugu wese yugira amagara meza kuko munazi neza yuko amagara meza niyo nkingi iterambere iyi nama ni nama ikomeye cyane kuko n'abaserukira abene gihugu mwabonye ko twabatumiye umwe wese aragira icyo aterereye kugira ngo turabire hamwe twese ingene twoshitsa imigambi ya leta y'Uburundi aha turaza gushituriramo turabe mbere nabijya bavuze byerekeye yuko couverture sanitaire universelle turabe mbega masiransa ari karakora ya sante yakora gute mbega ikajya gakarata leta yashizeho nazi ko ariho na gratuite mbega abo muri mituweli bose baje turabe ingene twese dushize hamwe shobora gushikira ihangiro cyuko umwene gihugu wese ahari ashobora kwivuza kandi akaronka imiti atavunitse
nino ngaha rero amakuru y'iwacu twabateguriye agarukiye Emery Kwizera nariko ndayabashikiriza ndabashimiye cyane nkengurukira n'abagenzanje twafatikanije kuyategura mugira ibihe byiza aho muri hose murakoze
amakuru y'iwacu
amakuru y'iwacu Thank you.